mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri za 18 muri kumena Joy Diane na Hazindongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Bigiye kutugora ico dusaba nuko boyireka ikidegenze kandi ma radio yose kuko hari radio ifasha abanyagihugu benshi twaronka kamakuru menshi.
Ndabaye cyane gose kuko iradio y'ijya Amerika yadufasha cyane kuko twahumvira ibiganiro byinshi n'amakuru menshi atahuyegamiye.
Bo biraba bakadufasha kuko yari iradio ivugira ko bose yumviza bose kugira tugume twumviritsa amakuru atandukanye. Niyo radio dufise yonyine ngaha mu gihugu iduha ibintu bitandukanye.
Aba ni bamwe mu banyagihugu wo mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi bavuga uko biyumva inyuma yaho ijwi rya Amerika ikatiwe imirongo ya FM mu gihugu cy'u Burundi ni mu kiringo cy'amezi atandatu bidahindutse kuva kuri no wa mbere. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko ahanini murabihagufi ya maradio yanyu. Ariko mbaze ndabwire muri make kukuru wa munga abasirikare ba Kenya bashika kuri ndwi bishwe abandi babiri barakomereka nyuma y'igitero cha bombe cyakoze ku muduga w'igisirikare hafi kigwati cha Somalia cha Doble ku mupaka w'ivyo bihugu bibiri. Uwo muduga wari umwe mu miduga ya gisirikare yari mu bikorwa byo kugenduza ako karere mu ijoro aho wasamburwa bikomeye n'iyo bombe. Umusirikare wa Somalia atashatse kuvuga amazina yiwe atangaza ko yabonye ibiziga by'abasirikare ba Kenya indwi hamwe n'abasirikare babiri ba komeretse cyane yakeka ko bubara wo muri Somalia umugwi w'abarwanyi ba Al-Shabab bayitiriye ico gitero yamara ko bariyitiriye ico gitero yamara bo bavuga ko bishe abasirikare 15. Igisirikare ca Kenya ntikiratangaza amakuru y'igitigiri nyacu c'abasirikare bacu bo barahitanywe n'ico gitero. Alexei Navalny umunye politika atavuga rumwe na leta kandi azwi cyane mu Burusiya yaraye arikuwe n'igipolisi cyo Burusiya nyuma yo gutabwa muri yompi. We n'abamushigikiye amajana n'amajana bose bafashwe bari mu myerekano yo kuyamiriza iyimikwa icese rya perezida Vladimir Putin muri manda yiwe ya kane. Ibiro vyo kwimika perezida Putin aheruka gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu bitegekanije kuba kuri no wa mbere. Imyirekano rero yo kuyamiriza ivyo birori yari yateguye ku mugwa mukuru wa Moscow no mu bisagara 90 by'igihugu cy'u Burusiya. Navalny yanditse ku rugaga rwe rwa Twitter ejo ku munsi wa Mungu avuga ko yarekuwe aho mukibuka ko yari yatawe muri yompi ku munsi wa gatandatu. Na dijugi Amerika mwahora mwumva ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi mugiye kuzamura yumvira ku mirongo ya shortwave ku buhinga bwa none kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri Facebook yacu VOA radio yacu mu kurindira ko ibihano yafatiwe n'urwego rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC bivanwaho. Ariko mu Rwanda ho muracatwumva kuri FM 104.3 co kimwe no muri Kongo.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC guhagaritse kuri no wa mbere imirongo ya FM ijwi rya Amerika isamira na ko ibujumbura mu Burundi no hagati mu gihugu cyose cy'u Burundi ni mu kiringo cy'amezi atandatu atagihindutse. CNC ivuga ko ijwi rya Amerika ari amakuru yatangaje atari yubahirije amategeko yo kumenyesha amakuru. Bamwe mu banyamakuru mu banyagihugu mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi bavuga inyijwi rya Amerika bemeza ko ino radio batayumvise mu kiringo cy'amezi atandatu ari byinshi bazohomba kuko ngo yari mu yituma bamenya amakuru avugwa ijya nino. Reka tumvirize kuri mikro ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Tugiye kubaho ubuzima tutatahura kubera yuko ni radio twahora turonka kamakuru twamenye igihugu cacu aho kigeze mugubu uye bigiye kutugora ico dusaba nuko boyireka ikidegenze kandi ma radio yose kuko yari radio ifasha abanyagihugu benshi twaronka kamakuru menshi ntibigiye kutworohera na gato kukumengana ibintu bice bijamwe igifungu ke nibareke tumenye aho tugeze nibatureke tumenye iterambere ryacu nibatureke nivyo dusavye bwoba kuko cumengana ibindi bintu bije gukuvuga nyene ayo matora nukundi kuri banse ko kumenyekana nukundi kuri banse ko natwe tumenya banse ko tumenya aho ivyacu bigeze nibatureke batuvugire nkuko byahora kare nta kibi na kimwe VOA igira
nkuri iyo ngingo nayakiriye n'umubabaro mwinshi kubera ijwi rya Amerika ryaradufasha nkatubwa bene gihugu batoyi kumva ibyagwa mu gihugu cyose ngiye ngo arama radio menshi azosamirana nuko ataradushikira aho dushaka ako voix d'Amérique no kuri yahodishikira tuba bine gubatoyi tuba mu micungaro mitoyi tumva twara tuyumviriza gose ariko ubu tugiye kuba nk'abantu batumvika yagwa mu Burundi mu gihugu cyacu nka jewe nk'umwe nayo gumutoyi nubona ko afashe ingingo bo kwisubira ko no kuri mu kingingo cy'ukwemeza ibirwa nk'ishingiro bo duho umwanya no kuri yo radio aradufasha gose kwa twumve ibiyagwa hirya no hino rero cyo dusaba twebwe bene gubatoyi ko bo yugurura
ko munyagihugu ndabaye cyane gose kuko iradio y'igi America yadufasha cyane kuko twahumva ibiganiro byinshi n'amakuru menshi ataho yegamiye no kuvuga kubwanje fise umubabaro utagira ukungana icyo saba no saba yuko leta yoraba ingene subira mwe ngingo kugira dushobore gusura gukurikirira igihe cya Amerika kuvuga ubu unye sinzosubira kumviriza amakuru atosoye cyangwa n'uvyo byumviro biva mu banyagihugu
je na byakiriye nabi gose kuko bisubiza inyuma demokrasi bisubiza inyuma ubwisanzure bw'abanyagihugu bisubiza inyuma ukumviriza inkuru zitomoye z'abanyagihugu bisubiza inyuma iterambere ry'abanyagihugu eka ni byinshi bisubiza inyuma igituma je mbona ko atari ingingo nziza ku gihugu ari ingingo igiye kuducanishamo n'andi makungu nacyo gituma mbona ko leta niburiburi iyo hagarika iyo ngingo kugira ngo igumane imigenderanire n'igihugu na kare mu kindi bavuga ngo nyamwigenda ko ntari imiri impeshi
ubuye bahanye umunyagihugu cyane cyane gusumba iradiyo agahombo ni kayikana nuko leta mu gufata ingingo yoza irabineze y'umunyagihugu mutoyi kugira ngo imitima yabo itekane hariho amaradiyo yugawe hongeye ko yandi maradiyo yo hanze yahora dufashe bitubabaye cyane gose kuko ubu nta kintu na kimwe tuzomeka kiraba mu gihugu nicyo gituma dusaba ko leta yakwisubira ko igakura iyo ngingo tukabanda yatwumviriza ayo maradiyo kuko yadufashe cyane kuduhumuriza imitima cyane cyane ibikorera mu gihugu bigatuma rero uno munsi abanyagihugu bacagira ubwoba bakabona yuko ari ibintu kinyegeje nyuma y'ibyo bintu byo kugaya maradiyo bigatuma imitima ihagarara batamenya ikiwo kiraba hirya no hino
yari radiyo imfasha kumviriza amakuru atandukanye n'ayandi nani nsanzwe ndiko ndumviriza igihugu cyacu cy'Uburundi kivuga ko ari igihugu kiri muri demokrasi hama nayo demokrasi ni ukuvuga yuko abantu wumviriza ivyumviro bitandukanye naje nkaba nari umuntu akunda kumviriza ivyumviro ivyo ngahani vya hari mu bantu bakuru n'ukuri bagiza gahombo kanini cyane birambabaje gose nimba vyashoboka bo biraba bakadufasha kuko yari iradio ivugira ko bose yumviriza bose kugira tugume twumviriza amakuru atandukanye niyo radio dufise yonyene ngaha mu gihugu iduha ibintu bitandukanye
nuko rero barabanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bariko baravuga ku ngingo y'ugwego CNC rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi yafashe kugara ijwi rya Amerika guhera no wa mbere ama FM yayo mu Burundi muti abo hagati mu gihugu nabo bavuga kwiki kuri no ngingo mugenzi wacu Chris Munezero ako kabazo yakabajije abanyagihugu bimakamba bumviriza ijwi rya Amerika reka twumve uko bakiri no ngingo
yengende yakire na ifaye makweli kuko amakuru yatumenyesha twaromva amakuru yo hirya no hino bumva bacyafata nk'iyo ngingo bumva hari umunyagihugu yoneseza kandi yakumviza amakuru hirya no hino nk'iyo tujyamira ko yatangaza amakuru nk'iyo radio prema yatangaza amakuru neza kandi benshi bayakunda kuyategeka cyane sinzi nk'abanye ku cyumba cy'abanyuzi bakunda bampomvi
wenda yashyiriye nabi kubera yashyikiriza amakuru meza meza cyane kandi ni byiza cyane ibyo dushyikiriza byose ibyo by'Amerika
n'ubu bafata uwo murongo bakawogara atakoze abo bakoze changi ata kuriko ata kimachwa kwa yapogo ata kubeisha kuri mo potezo kwa kieno wipa anye nicho niko sababu ukuri kwa boku kwa kuri hama arikiyama na chuo na chuo pa kianoora kihaba manzi ya
ata ugoto ya kira na vi kusamku ya kira na vikuacho utandukanya na numo umuntu wayikundira radio birakubabaza utayikunda naho utazobata ni banyose kuyugaranya nzoromba gose mugabo ngira bazobihinyanyura munyu
kubera naho namenye utuntu two hijya no hino nzwampombye information
mu gihe kimyesha makuru gihagaze ihomba byo ntibura frame mu gihe biri umva birinzi bihagara ha byose siri ngorana makuru nshaka kuyamenya cyagorana gusura kuronka
ego
hari ikintu usanga kiretse kuvuga nga ugasanga hari abarakivuze uhuye rero murumvise ijwi rya Amerika bikacha bisaba kumenya iyo nkuru ngiye nava kwashobora gushyikiriza abandi batarumvise byo nava cyase kuvuga ngo ahamugaba hariya bakayivuga urumva ahubwo n'ubuhombe
iradio ni ya muntu wari we wese yifuje kuyumviriza kirashaka kunyigisha ibyo ikasangira mu iramwonone nico gituma cyeno ushaka kuvuga ati nta ngorane nibandanye ikora kuko twe turayumviriza cyane none bivuye hejuru ko atasha tugira Pecho nacho tugi nukuvuga baire kwikagoma ikora twebwe nta ngorane tutegezwa kuyumviriza kuko iri ku mirongo akaradio ndakugura je nkumvi iguyemwo ntegezwa kuyitegeza uko byahora nuko yobandanya akora je nijo mbona amunsha makeleta hanini
oya nyi imaze gufatwa nukuvuga imaze gufatwa hacaba iki hacaba kumvikana bakagenda bagasigururanira icyabitumye bakicara hamwe bakavugana kuburyo icyo kintu cyabitunye kigatoyega umuti
nka leta bo nkuko yafashe igingo yo kuyakura yo kuyakupa amezi atandatu sinzi bitewe barafashe kugira ngo yakupe mugana nyine hari akantu katameze neza umuntu ayumva subatse kuri se kuri prokote yabwo yabayikusi ariko profi wabo numva ihari hari ikintu cy'ingo cy'umuco kitarimo kitaboneka neza sinumva igituma bakupa mu radio kandi ajeje kumenyesha makuru ku isi yose ugaba gashashimye kuyakupira kandi twari dusanzwe tukuraho inkuru kwa mu radio bacyashimye kuyakupa ndumva harimo ibintu bya fru
gituma atazoshika hari ifise abanywanyi benshi abanywanyi bazoshobora kubaza hama tubadutorere igitumo cyo kimwe no vuga nuko bene amaradio bo kwihanganga nibazo cyaba bivamo ntibasubiye kurondera iryo twi gusa bazobirondere mugabo mu nyuma nibadoshya bagabanya kubyo bahora badushikiriza ubwo bazokongereko kubera umuntu azize ukuri ntacyo bitwaye
agiye makuru ntanze wasubiye akumva nanjye nshobora mpaka nzoba mpombye iyo ubijanye niyo nkingi izofatwa ejo ndibaza ko leta iryo jambo ryo kugaya radio yo yihagarika mu kutangaza amakuru ntiturira ivuga amakuru aba yabaye kandi amakuru batohoje cyo gituma mvuga ati rero iyo ngingo bo manza akayibangiye umaze gufata ingingo ugacubira ko wugaye ikintu n'abanyagihugu umva ntibagwa neza gusa nuko ataba bafise icyumviro ngo bagiserurire umva radio baba basubiye kwicyumvira kiyuga n'umunyagihugu nawe muto muto umva icyumva cyo gitura he
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 n'11,995 guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640 9,470 1,070 13,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Nuko rero bakunze ibijwi rya Amerika muryumva muri mu gihugu cyo Burundi murumvise imirongo muzoza muradukurikiranira ko gushika aho inongingo izovanwaho n'urwego rujeje gucungera inge n'ibinyamakuru bikora mu gihugu cyo Burundi usivye rero iyo mirongo ya shortwave turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ibiganiro byacu bitandukanye bigiye kuza biraba live kuri Facebook yacu muzoze rero muraguma hagufi yacu nkuko mwamye mubikora. Amakuru avugwa mu gihugu cy'u Rwanda naho mu gitondo cyo kuri wa mbere abagize umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara bitavye ubutabera ngo baburanishwe urubanza mu mizi ku vyaha byo guteza imvururu canke imidugararo muri rubanda. Ibindi kuno nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagiruza.
Bombi mu makanzu maremare y'iroza aranga abagororwa. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Shima Rwigara mu mvura y'ubujojoba yitwikiriye ku mutwe igikoresho cy'amadosiye yifashisha aburana agacupa k'amazi mu ntoki n'isaha ku kuboko. Nyina nawe Adeline Mukangemanyi Rwigara n'amadosiye mu ntoki burumwe arinzwe n'abacungagereza babiri babiri. Uko niko abaregwa binjiye mu cyumba cy'urukiko rukuru ubarebye ku masura barakomeye ariko nanone mu ngano barananutse. Umucamanza ukuri inteko iburanisha kimara guhamagaza baregwa akabamenyesha imyirondoro yabo n'ibyaha burunga akurikiranyweho byahise bica marenga ku idosiye ishobora guhindura isura. Amazina nka mugenzi Tabita Gwiza murumuna wa Adeline Rwigaruba i Toronto muri Canada n'abandi bavandimwe barimo Saverine Mukangarambe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Edimo Bushayija bakunze kwitasa cyangwa uba mu Bubiligi na Jean Paul Turayishimiye uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo biyongereye muri iki kirego. Bitandukanye nuko byumvikanaga mu rubanza kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo aba bavugaga ko baganiraga n'abaregwa ku matelefoni ari naho hakomotse ibyaha birimo ibyo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda bigasa n'ibigarukiraho. Ubutabera bw'u Rwanda burafata abavandimwe bane ba Diane Rwigara na Adeline Rwigara bari mu mahanga nk'abakurikiranywe bihisha ubutabera. Nubwo nta byinshi byavuzwe kuri iyi dosiye kubera urundi rubanza mu rukiko rw'ikirenga Maitre Gatera Gashabana yasabye kubanza kujya kuburana. Umucamanza yavuze ko ubusabe bw'uyu munyamategeko umenyerewe mu manza zikomeye yifuza ko urubanza rw'abari mu Rwanda n'abari mu mahanga zatandukana. Nubwo umucamanza yavuze ko azabisuzuma mu iburanisha ritaha bwana Ndibwami Rugambwa na mugenzi we Faustin Mukunzi ku ruhande rw'ubushinjacyaha barifuza ko urubanza rwaburanishirizwa hamwe, barasaba urukiko gutegeka Madame Tabita Gwiza, Jean Paul Turayishimiye, Saverine Mukangarambe na Edimo Bushayija bakunze kwitasa cyangwa bari mu mahanga bakazita ubutabera bw'u Rwanda kuko ngo ibyo bakoranye nabo mu muryango wa Rwigara bifitanye isano. Kuri aba bane bari mu mahanga nta nyito y'icyaha kuri burumwe yigeze isobanurwa. Umwari Diane Shima Rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda rero rw'icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanya ubwo yashakaga guhatanira gutegeka u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2017. Ubushinjacyaha buramurega ko muwe yasinyishijemo hagaragayemo n'abapfuye. Aregwa kandi icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda nacyo gikomoka mu biganiro yagiye yagirana n'itangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka ntabigereho. Ku ruhande rw'uyu munyapolitiki avuga ko ibyaha byose aregwa ari ibya politiki byacuzwe mu nyungu z'ubutegetsi bugamije kumwigizayo. Nyirumubyara Adeline Mukangemanyi Rwigara nawe arahurira n'imfura ye ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka mu biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be b'abahanze barimo murumuna we Tabita Gwiza ubi Toronto muri Canada. Mu myiregurire yavuga ko ibiganiro kuri telefone atabibonamo icyaha kuko ngo yatekerezaga abavandimwe akaga kamugwiririye nyuma yo gupfusha umugabo we Assinapol Rwigara mu ntangiriro za 2015. Adeline Rwigara kandi arisangiza ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri byose bivuga ko yabikoranye n'abavandimwe be. Avuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda ari bubi buyobowe n'abatutsi bwamwiciye umugabo. N'ibyaha nawe avuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Kubera urundi rubanza rukomeye Maitre Gatera Gashabana yagombaga kuburana mu rukiko rw'ikirenga, byabaye ngombwa ko umucamanza mu rukiko rukuru asubikura urubanza. Maitre Pierre Celestin Buhuru yari yunganiye umunyapolitiki Diane Shima Rwigara. Iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa, abahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabi rwa Rwigara, abadiplomate bazimwe muri ambasade mu Rwanda. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ikigali Maitre Bernard Ntaganda washinze ishyaka PS imbere kuri ryacitsemo ibice itangazamakuru n'abandi. Haribazwa niba koko abari mu mahanga mu bihugu bitandukanye bashobora kuzatumizwa n'ubutabera bw'u Rwanda kuburana urubanza cyangwa se niba urukiko ruzafata umwanzuro wo kuzababuranisha badahari nk'uko byagiye bigenda kuri ba General Faustin Kayumba Nyamwasa. Ikizakurikira gishobora kuzamenyekana mu iburanisha ritaha ry'imburo ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa gatanu. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukurikirana ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yoba ifite ikibazo, mukurikirana ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 12 zo mu gitondo mwotwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7,325, 9,685, 9,815, hamwe n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 12 z'ijoro mwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwotwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Dusubire mu gihugu cy'u Burundi tubabwira ivyindero. Ubu naho abanyeshuri baheruka gutangura mwaka w'ishuri muri kaminuza y'u Burundi basaba ko ingurane y'amafaranga yubafasha mu kubaho bemerewe na leta boyironswa amaguru masha. Ni mu gihe bamwe bamaze guhagarika kwiga, abandi nabo bakavuga ko bashobora guhagarika umwanya n'umwanya. Inkuru twategure n'umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika y'u Bujumbura, Diane Ndonse.
Ukwezi kuraheze umwaka w'ishure muri kaminuza y'u Burundi utanguye. Abanyeshure batanguye mu mwaka wa mbere bavuga ko batorohewe mu kubaho. Ibyo bikava ko batararonswa ingurane y'amafaranga 560,000 ku kwezi bemerewe na leta. Kubw'ivyo harabaciye baja gukota amazu hanze y'ikigo cya kaminuza. Aba ni bamwe ijwi rya Amerika ryasanze ku gacimbiri Kanyare ku mutumba wa Kiririvugizo uri muri komine ya Mukaza y'igisagara cha Bujumbura.
Ingorane nyine irahari kubera natwe twari tuzi yuko ariyo bizashika baduha tugasha twifashishamo. Urumva usanze warazanye nk'utuntu nyine ko kumarira nk'ukwezi kumwe fisanga nyine bikugoye duhese batarayi guha wocha nyine usubira mu
tuguma twiyumvira. Iyo usanze ufunga uno munsi uriyumvira ati none nk'ejo ko atabindi mfise bizogenda gute, twagumara tugira ubwoba uvuga ati hamwe tutoyaronka twashobora kuguma twika.
Kugira umunyeshure ashobore kuronswa uburaro mu kigo cya kaminuza asabwa kuriha amafaranga 50,000 buri kwezi mu kurindira ko leta ibaha ingurane bemerewe. Aha rero harabatashoboye kuyaronka bahagaritse kwiga. Ariko umuyobozi w'igisata cy'uburaro muri kaminuza y'u Burundi Anatole Nzinahora avuga ko badatahura igituma abanyeshure badatanga amafaranga basabwa kugira bashobore kuronswa indaro.
Arwarishe yavyumvise harabandi batashaka kuriha sinzi impamvu. Twasavye 50,000 ariko twaravuze yuko nibo bararonsa na makeya yo barayazana. Abo rero jewe sinumva impamvu tubashira ku nguvu udashoboye kuyariha arashobora kwibera mu muryango cyangwa arabandi yikoteje inzu, kuko n'abanyeshuri bo mu wa mbere bo mu bindi bisata batashe bashikira mu buraro bafite ahantu baba hanze mu makartie. Nabo rero udashoboye kuyariha arashobora kuraba haba araba akaje hafi ya kampisi Kiriri akakurikirana amasomo ariko aba hanze.
Kuri ibi abanyeshure bavuga ko baje gutangura ishure ku nteguro yuko bazoshika baronswa ingurane ya leta. N'abakosa amazu hanze y'ikigo cya kaminuza bavuga ko ariyo bazigamwe uburaro n'uburamuko.
Kandi nicyo cyanatuma n'abavyeyi yo kwitegura imbere y'igihe. Hari umuntu ushobora gusanga umuvyeyi akadandaza nk'ibitungo umwana wanje agende ku ishuri, mugakora baravuze ngo ashikira indani muntu ze muri campus ntiyaba kimuhereza n'ibyo bintu cyangwa agenda agiye agaca agenda uko nyene ngo aza kugaburirwa kubera iyo ntse fakite bari babahaye cyabazi uko nyene kwishika ngo atanga senkani cyabatekeye batara tuya bitugiye aza yatashe agenda agiye ubuzima buranani.
Uko wagumye ngaha wowe byifashe gute?
Oje kubera niga bari bampaye ikirundi Swahili muri pe. Nzi ko nzoshika mpanga. Mugabo nkapanga kuri preburse hamwe batoyi na genotekera mu bandi mu minsi mike. Kubera utuntu nazanye naye nagerageje kuzana nk'ubududu ibiharagi ibintu yene by'ibifungo ko mugabo byahetse. Hanga batoyi magusubira makamba ungiye gutora yindi rasi na genotera nta.
Abashoboye kuronka ayo mafaranga 50,000 basabwa kuriha bamwe bahisemo kujya kwiga mu mashuri yigenga. Hari n'abandi bahisemo gushikira muri ico kigo ca kaminuza.
Je nahisemo kuba ndatangaha kubera ahantu nari nashikiye mu Carama. Kuva ngaha ku Mutanga muri kampisi Mutanga, uje hariya mu Carama je nabonye usaba déplacement ndende nyene, fata amabisi abiri yose. Rero naravye nka bisi no mfata ku munsi, mbona umenga co bari kirenga. Iyo mpamvu navuze ati reka uwo mwanya Preburus itaraza, mbe ndagorana amahera, hanyuma shobore kuba ngaha nyene ndihe mu bandi. Njabare kuranga nutwe nyene fungura kugira Preburus niyaze shobore kuriha nyene ayo mahera naba naraguranye.
Uko biri kose aba banyeshure basaba kwiyongurane yo kwihuta kubashikira.
Saba yuko iyongurane boinyarukana kuko nkuri twamaze kumererwa nabi kuko kuva twashikiye ino nta kintu twovuga ngo turaronka kuko nkamwe uburyo bwohera burundu ntamwe umuntu wasanga yasubiye muhira hama ugasanga biramugoye kuzokongera kugaruka.
Urongoye uburaro muri kaminuza y'Uburundi Anatole Nzinahora avuga ko uwo vyogora cyane kubaho ashobora kwegera ico gisata cyongeye kwiyongurane bakiriko barayitegura.
Leta rero atudufaranga ishaka kuzobagurana ntidutanga batabanje kukuraba ko hakwije vya ngombwa. Hariho ikintu bita amafishe impapuro bagomba kuzuza kugira bimenyekanije bita fiche d'identification, hakaba n'icyo bita contrat de bourse iko ari urupapuro bandikiranira basinya bemera iyongurane. Urumva rero leta ntishaka kuyatanga taba izo bintu bitabanje kuboneka ariko ubunye bariko baravyuzuza bibaza yuko nkuno munsi bihera hanyuma rero ashatangwa uburyo bwo kurondera iyo ngurane itwa Preburse. Aho rero muraba ukuntu bigenza ufite ikibazo arashaka kuza akambwira ati ciwe mfise makeya vyo 50 ndaronka mugabo nzoronka yandi nzo yaronka mwisi za canke gute ciwe nka mbona rero uko rero bazoshaka kuriha niho no twovugana umva nta uraza kundaba.
Ugutanga ingurane ku banyeshure bo muri kaminuza y'Uburundi gutanguranywe n'uyu mwaka w'ishure. Iyi ngingo yafashwe mu gihe baronswe ifashanyo ya leta batazosubiza. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Abanywanyi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Turamenyesha ko mu gihe mirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwokwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwotwumvira ku mirongo migufi 73,025, 99,685, 99,815, 11,995,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro, mwotwumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,575, 15,530. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro, mwotwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,447, 10,170, 13,630. N'Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mukanya turava duhana gahindukira yamara imbere yuko dusezerana n'urutsa kugwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC rwahagaritse kuva kuri no wa mbere imirongo ya FM Ijwi rya Amerika isamira nako ku butaka bw'u Burundi ni mu kiringo c'amezi atandatu atagihindutse. Bamwe rero mubagiye baragira ico bavuga kuri iryo ngingo ya NCNC barasaba yuko Ijwi rya Amerika ryotesurirwa kuko ngo abanyagihugu aribo bazohabonera. Rimwe mu vy'Ijwi rya Amerika ryagirizwa no kuba yoba yaratangaje amakuru ahushanye n'amategeko. Ubuyobozi bw'Ijwi rya Amerika buraremesha yamara abumviriza Ijwi rya Amerika kwa tacu butazokora kugira ngo ibiganiro vyacu mandanye muvyumva. Aho muri Amanda Bennett aramutswa Ijwi rya Amerika ku munsi wa gatanu yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika yuko ibiganiro bizobandanya bica ku buhinga bwa none butandukanye. Nuko rero ncuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika ariko ino ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro byacu muri kano kanya mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Makoze kutwumviriza aho mwari muri. Yakoze Magdalena Bero yegeranije amajwi na Lydiane Nahazwe muri tira 18 Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubasigiye kano karirimbo Radio Ijwi rya Amerika karimbwe n'umukunzi w'Ijwi rya Amerika yitwa Jean-Marie Niyonkuru.
yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
Body now your own, oh baby. That's it.